Cine Radio is Wait Jamaica. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti kumwe se dutaramanye muri kumwe na Frederic Monikije. Urundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. U Rwanda turi kuri FM ya 4.3 Ijwi ry'Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo guhisa. Umurwi wa Uni ukora amatoza ku Burundi washize abona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu y'ingene agateka akazi na muntu kifashe.
La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée.
Uyoni Dudienne atwara uyu murwi wa ONU avuga ko bamwe mu bagize inzego za Leta y'u Burundi babangamiye abatavuga rumwe na Leta n'abaharanira agateka kazi na muntu.
Ntabari ku rubuga, ntabari mu gihugu, turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari, none naho byaba bishika bikaba, ni uko abikoze bamenyekanye bahanwa.
Uyu nawe ni Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Folcon F. Urubanza rwo guhagarikisha icyamunara y'ihoteli ya Sinapol Rwigara iri mu Kiyovu mu Rwanda rwabaye amasaha aheze. Ubufaransa buvuga ko yicwa n'umukuru murwi Islamic State ari intsinzi. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libiya imfashanyo mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya yagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa buvuga kwicwa ry'umukuru w'umurwi Islamic State ari intsinzi. Ubufaransa bwatangaje ko bwishe uyu mugabo kuko umurwi wiwe bahora ukora ibitero ku bakozi b'Abafaransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivili b'Abanyafurika hamwe no ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko ibiro vyiwe bibivuga, Al-Sarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica Abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare hamwe n'Abanyanijeri bakorana. Vyongeye ngo umurwi wiwe niwo wakoze itero mu mwaka w'2017 ku basirikare b'Abanyamerika no ku basirikare b'Abanyanijeri. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe kwibona amasi Florence Parly avuga ko Al-Sarawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'Ubufaransa mu ndwi ziheze. Igihugu c'Ubufaransa cahoze gikoronije ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya itegeko c'abasirikare muri iyo ntara, kivuga ko kizoba kimaze kubanayo abasirikare bashika 2000 mu ntango z'umwaka uza. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libiya ifashanyo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka, ni nyuma ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Edi Wema.
Uwo mubonano na minisitiri w'intebe w'agateganyo Abdulhamid Dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na Khalifa Haftar, umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri Libya muri iki gihe. Perezida al-Sisi yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibya. Kuri uyu wa kabiri ushize, umujyanama muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Derek Chollet nawe yari Tripoli, aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese. Uyu mwaka muri Libya hashyizweho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12. General Haftar wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu, ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko kandi ashyigikiwe na Misiri.
Nanya kumiza iradio Ijwi ry'Amerika isamira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini tuyatangurire ku Burundi. Umurwi wa ONU ukora amatohoza washize ahabona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu y'ingene agateka akazi na muntu kifashe. Uyu murwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije ry'agateka akazi na muntu, abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Uyu murwi wegeka ayo mabi kuri bamwe mu bagize inzego za Leta. Nyamara Leta y'u Burundi ibona ko uyu murwi ukorana n'abatavuga rumwe na Leta bacafuza igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Kavere ni inkuru
umugwi wa woni ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho ari utwigoro tutari duke twakozwe na leta nubwo atibonekeze honyangwa ajyagateka kazi na muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaje abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikije ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dududien arongoye uwo mugwi wa woni yaseguye ko mu mwaka umwe perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste
Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryojo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu aha twasanze guza leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL abaharani agateka kazi na muntu abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo abishwe bagatogwa ibiziga abafungiye ubusa abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu
sur la forme de violence sexuelle.
Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement
Demokarasi no kwishana no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru kukiza cumugera wa corona barabwa ari ibintu mukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikogwa na bamwe mu bapolisi wego gw'iperereza canke ugwaruka gw'imbonerakure wegamye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho na woni mu mwaka w'ibihumbi 2016 guce kubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo.
Il n'est pas question d'entrer dans un pays sans la permission.
Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye impunzi abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye
avec des témoins
umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwijwe ijya America kwatacu ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta atacu iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatano y'uwo mugwi wa ONI twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mwishamwe mpuzamakungu ONI i Geneve ariko twamukenye ico bikoze ambassadeur Tabure Nova yaheruka kubwira ijwi rya America k'uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu. Kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa cyo guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike Aha bamwe mu bagize amashirama arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko guhagarikwa Gerard Hakizimana atwarishije Amiforicone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro yijwi rya America
nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko vyukuri ivyo atabikihari none naho byo babishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa bo barayivuga hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha wakoze ibyaha kwafatwa kwahanwa neza ko ntashira mu gihe shigikira ukudahana twasabirushimitse kujya mugwe ukora batohoza utokongerwa ikiringo kuko ntacho tumavyukuri urya mu gihugu ikiringo hari yo twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abari na gataka azina muntu atuvuga nkigo CNDH cy'igihugu kigenga murabona ko cana doze kuri stati atawundi mu gushora gukora ibya matohoza cyangwa ibya gataka azina muntu
gusa yandi nayo nka Human Rights Watch nayandi abona ko umugwi ugifisa akazi kenshi ko gukora uko ni nako nuwo mugwi wa ONI ubibona Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Clavier dukubite mu Rwanda urubanza rwo guhagarikisha icamunara y'hoteli ya Assinapole Rwigara iri mu Kiyovu rwabaye masaha aheze urubanza rwashimishijwe mu buryo bwihutirwa kuko iyo camunara yari itekanijwe kuba kuri uyu wa gatanu umugenzi wacu Eric Bagiruhusa yakurikiranye urwo rubanza
Mayo kwisegura ko baburanye bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Ari Pierre Munyangabe wunganira ko je banki gusobanura inzitiziye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Assinapole Rwigara Premier Tobacco Company Limited uruganda PTC rwaregaga ko je banki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovinya Rugenge mu mujyi wa Kigali Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiye urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Koje Banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa koje banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruza yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma kazi suzuma yahise atesha agaciro kirego cyo kwa Rwigara atangaza ko kukijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko rwa Gatari yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyabona ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana no kwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ko uyu mubyeyi yabwijwe rya Amerika
Ibi bibaye nta byabindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane tugiye gushingura Rwigara Assinapole baratangaza Rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Assinapole apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite mu minsi mike batafite deni rya miliyari 6 mese twist ibi bintu biteye agahinda nyamara
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Assinapole Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko
nta deni dufitiye ubutegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza na ubwabo usibye ko juro grete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko
twiyambajije uru daboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahari cyaha tagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo bibirenge byabaho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubwijuru
Inyubako igiye kugurishwa ni gorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye Yagiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ntikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe arenga 50 akorera imbere mu Burundi bavuga ko mu gihugu hari ubwindegembyo kandi ko inzego zishinzwe kwitaho gatare kazi na muntu zikora akazi kazo uko bikwiye ku rundi ruhande ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'ayandi akorera hanze byemeza ko guhonyanga gatare kazi na muntu bikomeza gushika ubu ku buryo bukabije kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritegereza kwamiza ijisho ku Burundi umugenzi wacu Thomas Kamirindi yatumiye abashingantahe Sixth Vinyi Nimuraba arangoye umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Focode yitaho agateka kazi na muntu Janvier Bigirimana kugira ngo bace hirya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu mu Burundi
twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuye ngo yashyike ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi ko gatera kaje imbere nibaza rero yuko raporo nzi icyo bishimikije ko mugabo ibyo mbona jyewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye maze gufata ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo tukubijyanye no gushyijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivile turabe ibiko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuja afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazi na muntu reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwe z'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane kubatera kazi na muntu ariko batera kazi imbere cyane
Perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo
nagira ndakubwira wese yuko nagendamenyesha yuko nawe ushaka kurara amatariki bitwo yaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu miryango yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu muri ako hezi ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabo tuzi turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambo biriko biraba muri aki kiganiro by'ibimenyeshamakuru byarabaye kandi bo birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Focode Maître mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bugihangayitse bigihangayikishijwe bigihangayikishije cyane 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 yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri Focode
murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH no mfata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba igisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo mu gihe cyavuga ati byose bimeze neza twate intambwe idasanzwe ibivuguruzi byavuze ni Commission d'enquête des Nations Unies gushira habona kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yabayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu hamba kandi President CNDH ikiza ciwe umuntu yogenda avuze nuko twaravuganye katari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu bwo baranyuruzwa muri Fokode tumaze gukora kuma tumaze gutohoza kuma dosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi yavuga dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa vari sito ndayishimiye kandi abanyuruzwa nta narimwe bigera baronka ubutungane ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise no munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha kunyuruza abantu sinibyo gusa ari ibindi byaha byagibira ko kuva 2015 ugeze no munsi twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugeza aho umwansi ashaka wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora bigo baraza kundirira abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumburengera ngo bamushikiriye ari bake cyane uravye abamerewe nabi abishyuwe abantu abagise abantu banyuruje batigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva rero ngo umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo umukuru wa CNDH acavuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza
ariko se Metre Bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba
kuva 2015 murabizi na president harabizi ibyagateka kazi na muntu usanga igihe kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi atamuntu kuwahuka kujyogora ngo azaravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe
yego metra yego ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko
ariho ariko arafise urugira adashikako iyo turiko turatabariza abantu babanyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe y'i Burundi rikorera avuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora nayo mashyirahamwe gusa biragora na CNDH raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunja yibita kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yara ibyo bita dispatch force niyo kayo nyine bavuga bisigura yuko na CNDH yatinya kuvuga ibyo biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hariho badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo bituma twahunze igihugu 2015 ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose babatavuga rimwe n'ubwo gutegeka cyangwa abantu bubaka kudoma kurutoke amabi abarundi bakorerwa cyane mu bijyanye n'ibyo byo kwinjiza abantu n'ubundi bubisha butandukanye.
Maitre Bigirimana, urakoze. Nibutsa abaduteza amatwi kwiyingi yari radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku burenganzira bwa muntu mu Burundi. Mu batumirwa harimo na Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folugon F rirwanye kimenyere na kamwana wa mama. Hakizima, uratwumva?
Ndumva cyane, ndumva neza.
Nuko. Na Maitre Janvier Bigirimana, wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu Burundi?
Murakoze cyane kandi nawe ne ndamushimiye. Twegwe nisha mu gishinzwe rwanya ikinyenyere na kamwana wa mama. Edifunzi kukenya hafi ibazo yatakaza na muntu enaje nabwire ko tutigeze cyangwa tigeze tina kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gutegura ibyo bizanye n'amanda mbi hama kandi ndamubwire ko amaraporo yabo ibyo bandika ibyo basohora akeshi uguma ari bimwe kuva mu 2015 rero kirekana ko intumbero bagisise ari intumbero politiki atari intumbero rwanira agatya kazi na muntu koko kuko umunsi turiko igenekerezo turiko nawo reka tuvuga ko leta ya Kazina mu Burundi kati intambwe nta gihugu na kimwe cyoheza kata ijana ku ijana mugabo hari byakozwe bitari bike byerekana ko by'ukuri Burundi buharanira agati ya Kazina muntu kandi natwe bo turi mu gihugu turabikurikirana turabibona we aravuga kubera mu 2015 nuke ko mu 2015 ari watangura imyekano itaremewe n'amategeko kuko bo bavuga ikiringo mu gihe hariho se ntagiye kubahiriza ibiza shingiro yari yemeje ko biciye mu mategeko. Twebwe rero nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegeza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose. Iyo duvuze guharanira agatya kazi na muntu ntitutegeza kubanza kwerekana n'ifata ubwaranira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri ku biriko biraba ahubwo ko agatya kazi na muntu kifashe nabi yanagarutse avuga ati ngo nyine ishobora mukuru igihugu wenyine yari ivugiye ko ubutungane bukora nabi nibyo yari bivuze mugabo twebwe nk'abandi na gatya kazi na muntu murumva ko bavuze ko igifata kanaha ikora nabi siyo nyabo nyine gatya kazi na muntu mu ico gihe twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa bagahabwa ibihano bibereye mugandi dushobora kuvuga muri rusange
niko se
yavuze ko ubutungane bukora nabi nicerekana ko inyuma ya gatya kazi na muntu ihari
niko se
hakizimana ko rero nyine ko abidomako
hakizimana nkubwo ngubwo mu muryango wanyu Folugon F hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma kuri utoki muti bahanwe yego hano kuri radio ntabwo twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguhora bika abantu ntabwo turi abacamanza ariko hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma ku rutoki mu maraporo yanyu.
Murakoze cyane twaza ko duheruka gusohora itangazo mushama tongoye aho twerekana indi mushanga b'ubutungane bwari kuri bakora tukanasaba ko mu by'ukuri horabwe abantu bakoze amakosa akaba ari bubahanwa batuhana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabibuze cyumvikana ko twebwe aho turi tubandana dukora kugenda gatya kazi na muntu ikambere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima bw'igihugu muba tukavuga duti ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese agomba gushyiramo politiki mu bijyanye na gatya kazi na muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo bituma twemeye imishamo tubongoye tutazigera na rimwe duhengesha nyakuvuga ku biriko biragenda nabi cyangwa ku bigenda neza tuzokwama tuvuga kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biri kuyakorwa mu gihugu.
Ndagushimiye cyane. Nibutse yuko uyu twumvaga ari Gerard Hakizimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Folugon F ari mu Burundi, hanyuma yabanjirijwe na Maitre Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru wa FOCODE, wabanjirije bose ni president wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana ni muraba.
Nanisi se akantu ko kuvuga kuko
president wa komisiyo yego ni president wa komisiyo CNDH
nagira shake mbanze nkosore
yego
yavuze ko umugwi w'igihugu utubaho kwa kuvuga ibitagenda neza mu Burundi icyo kintu nibaza ko nawe abize ko atari byo raporo zacu ziriho kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migi yose itandukanye igeze igihugu iyo raporo abashingamateka 20 bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato 100 hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi byo twavuze ko ari ukuri
radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigatengaha turashimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguye Fadari Kenguri Kijariwe yarabihagarariye turashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabatiye akamu mu bandari mu mbiza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika.